Pili nei Sud America. Eswiti Amerika makiru nilu makinya Rwanda Mburundi motu mvira kumirongo migufi ya shortwaves kumetero chumini chena ni metero mirongi bili Mburugwana ni kuri FM jana nakane nibiche bitatu nukori radinshuti ya bose FM ya umunani umunani nibiche bitatu Mshubakani nukudushikira mkule shirijo ya adresi yacho ya email radio yacho arobaz gmail.com nukuri Facebook kuri adresi radio yacho amwe nukuri site yacho aliyo wezi tatu akaburungu radio yacho vewa akaburungu com mwamanya wikigani romuri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara saha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo. Ibintu vyagenze gute inyuma yaho nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye umushinga ntaheze none cyane z'umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1961 agenywe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1963 ntarambiranye ndabaramukije mutumire
amahoro neza Fidel
duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko ubundi bwamye ufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe n'icyo zakora
zari zitunganijwe neza n'ukuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza yarafise ingabo ziwe ariko nabaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe uburundi bwari n'abashinga ntahe n'ingabo ingabo rero zuzuye n'ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Burundi buratewe wese ntawasigara nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe icumu aho uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi Burundi ingabo zabwo zari abarundi bose babagabo bakwishye ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC reka turabandanye ikiganiro cacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11 995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,330, 15,400, 16,675, 17,530, 15,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 60,970, 9,170, 13,630, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicayenzi. Ariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana. Ntawarinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugaca ugenda ibutware canke ivuganwa canke ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu icumu cyane cyane nicyo cyari kirwanisho cy'ibanze kurya babahakara Chinikov ni canke Fal niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha.
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi umuheto ivyo vyari ngombwa n'inkinzo nivyo bintu nivyo birwanisho ruho nyanganda bari bafise icyo gihe kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego reka tuze ku mirongo ya telefone duse Jerome natwumva.
Ati ubukona yubona nabwo bikimeze nka kera hari ubyo usanga bahekeza n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu n'iby'imigambo n'iby'ishingira ngo murabande Burundi ko n'ubumeze bwarahindutse.
Turako turavuga ingene igisirikare cyari kimeze ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi vyagenze gute ku vyerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar babita abaskari ni naho havuye igisirikare cumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. N'abasikari rero nibo baje bazanywe n'abadagi nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda haza Ababirigi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi abanyekongo babise ba mususu.
Yego
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva Ababirigi bashikira u Burundi n'u Rwanda gushika bagene.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu 1916 batsinzwe.
hacha haza babirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva 16 gushika 62
kuvyerekeye ico gisirikare cariho c'abadage kugeneye cari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye
oya ntizari bitandukanye mu vyukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu vyukuri ariko badagi batanguye ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal batwumva
yego ndagumva
aho uri irindi zina
yego ndiko ndagumva aho ndi gusandi mu Burundi bazi ko tutabumva neza
yego mufise ikibazo ikimvira
mufise ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi bo baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi bo baragwanye hama ni baragwanye nabo bijanye na ya traite de Kiganda umwezi kisaba bamuciye amande bamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyane bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe nibyo nagomba kubaza
murakoze
imbere y'uko mu bicama mbanze numva inyishu kuko mu Burundi ntitumva
reka mutumire abishure mu mwishure
ikibazo ni cyiza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari zina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata macumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu 1896 gushika 1993 itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka indwi hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe kwishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko Uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababirigi abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kira mahoro
murakoze dufite kandi Aaron ku murongo wa telefone Aaron uratwumva
ndabumva
yego watubwira irindi zina naho amagaye tumbe
Duhayimana Aaron ubwo ndi mu gihugu cya Uganda
yego ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro shikiriza
ufise icyumviro ni kibazo
yego
bambere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa cy'ikomeye kubera kugwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye bose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu beshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro
murakoze reka abishure mu mwishure
ni abasirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu n'intumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki nirongora byose ari gisirikare ari tera mbere ari tera nyuma byose biva kuri politiki icyo gihe umwami mwezi yari se barundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushasha yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi urabona aho biteye
reka duvise kandi ari Raymond aradute yakamo Raymond uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho amagabiri
ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku gisozi
ufise ikibazo ufise icyimviro
nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu nabahe bari bafite agaciro kugeranyije na bubu ngubu
murakoze sane wari yabisiguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubiriremwo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi biwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mwivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nk'ari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yarakomeye iramahoro
murakoze atufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyumviro
neza nadeza ndi mu Cibitoki muri komune Buganda zone ndabwo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni icyumviro jewe ndimo ndaraba n'ivweza ndimo ndaraba itwari y'ibyakiye ya kera ingene Burundi bwari bwitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze kimwe turasoma ibitabo canke turimo turama itwari ukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu urumva hafi hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabari abandi nabari anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwisha twosaba yuko abarundi kujya nyene byari bibi kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene atamunyamahanga canke undi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe igihugu cy'u Burundi tubabyitungandiza atawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisa n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yabarimo aragenda ku rugendo yaki indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugana ubuhunye nta bikihari ahubwo nibuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John watwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyimviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
n'amahoro cyane kose icambere cyo ngomba kubanza gushimira ijwi rya Amerika kutuzanira abantu b'inararibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mubisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka tweke twarutse mu mizi ya vuba kugira ngo natwe tumenya kahise ngene biba byabo byifashe ni chatumye kuba tukiriho n'abadutangura ibyo baciyemo ibyo ni ibintu byiza cyane koze hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiriki n'abadake baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nk'abancumba yuko ababiriki n'abadake bakiturondera byo babipfa kuki wabakirondera yiki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera atitsi nashaka atucishirize ku mayanga ico babakiturondera ko murakoze
murakoze mu mwishure
ico baturondera ko nico baturondera ko nimbere nico cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko ico dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe 10 ndetse n'ibirenga nico cyari cyarabazanye n'imbere nico bari bakeneye nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afrika yose nico cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo icyo gucacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi kwarise kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umugano yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebarundi Sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni kakaryoshe icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ndigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore ya vyanse ndaza kubacira ku mayange ngene yasize aturaze ngene twirwanira ngene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe Burundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe haraho batwaye ibindi bice n'ivyo batakaje mwo bivuga muri make
Burundi abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba Burundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho ntare rugamba yabyariye uhavuye atera Burundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamubyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 1924 niho rero ababirigi n'abongereza bumvikana abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubaka indaraye iva Cairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo muduhe aho hantu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntituhabahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na 52 abantu bazi bamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30 ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi 1999 cyangwa ntiyenze na kane
niho Uburundi bwahebera Abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
yo twayitakaje gute kwa mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene kandi ico gihe
ah nico gihe
nyene
naho kuvyerekeye bushi hasubiye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbiriki na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbe bati mwababiriki mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha mu Burundi no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze n'ukubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa ta murundi numwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababiriki n'ibisongereza byabo kuva kuri ajida gushika kuri general bari ababiriki ariko hagati ya ajida n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye Uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamwo nta munyarwanda ajamwo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiriki gusa
aho byahagumye gushika ryari gushika
twikukire byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo bamususu gushika itariki 9 ukwezi kwindwi 60 niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwo abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi 3 9 10 na 11 ukwezi kwindwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajana babashira harya mu Gatumba bati kenda abari mu Rwanda babashira harya igisenyi bati muragapfa mutavyaye bati genda nje baravye nyuma baciye bagenda ababiri baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba commissaire ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961. Iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute
urumva muri 1960 niho u Burundi bwatangura kugira icyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo kuko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu ngo agasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduke nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri 1960 bati twaracererewe nta kundi tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazocungera umutekano muno mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda bari babonye ko hageze ndetse ko twacererewe ko nabo bacererewe bati reka rero aho twacererewe tuharihe kwiruka niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwaza ngabo niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimo Juvenal Habyarimana harimo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure y'intwaza ngabo mu Bubiligi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwaza ngabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemo niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda bemeye nabandi
yego reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ndayisenga Ndayisenga uratwumva
ndakomba cyane
uri he irindi zina
ni Ndayisenga Vianne
uri he
ngingaho gutubura
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ni kibazo ufite
yego
turabona yuko Burundi bwo hambe bwitwagwa nami turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubundi Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi bugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko tukumva ngo hari abari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibitriga tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina kazi na muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye bitwagwa n'abanyamahanga rero nashaka kubaza uwo mutumire icyo bagituma ubundi bwarinde muri demokarasi hanyuma ubwo ibyabwo ariko ibintu nk'ibyo nke twoma tubyumva mbere ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyine abarundi tubyita ubwacu nyine ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yo kumara uko ikintu igihugu cyoba cyarikukiye gifite abasoda bacu nyine ariko tukama dusanga injyane ziguma zigwira gusumba aho cyatwagwa n'abami cyanke cyatwagwa n'abakoroni akabazo kanje karako
murakoze reka bishure
ituvuze nyakugira amahoro nibyo umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose twarasubiye inyuma sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho no kuvuga mu kinjana cha 15 1400 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu vyerekeye iki kandi aricyo gikuru mu vyerekeye ubumwe mu vyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi umushinga ntahe ingene twumva ubutegetsi cyari cyo umutegetsi atabaye se barundi zose bironekara igisirikare cyo kicakikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe suwi wacu biba byononekaye byose demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri ico gihugu buriho atamutekano uriho atamuntu wa politika agira ati jewe ndi sebarundi niho vyava ku ndwaro ya cyami nico gikura bami batuzaniye umutegetsi aba sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni sebarundi gusa we uri umutegetsi uri wahirya yejo uri wubu uri uzovukejo utari sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacyo uzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero ubu nyongorane dufise demokrasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo uratwumva
yego ndabumva
irindi zina huri
ndi muri Idaho
yego ufise ikibazo icyimvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
yego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyo musaza numva ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turavye Tanzania umutanzania ubwoko ubwo ariko bwose bibonamwe nk'umutanzania kandi ugasanga ntacyo bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana none nabami bayikoze uko cyangwa nabo babiri ginyene babikoze uko icyo dico kibazo cyane
murakoze mu mwishure
ndamukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye ubumwe n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababiligi binjira mu Burundi gushika muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53 kuva iwacu gushika ikongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose baramba indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo ikongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje karatuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatare n'abeze bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona batsiki sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwasi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba byose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cyera amacakubiri umuntu azogira ati jewe ngomba guhonya abatutsi bate akira amadora ngomba guhonya abahutu njagira amahoro
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Habimgisha nawe nyine aratwakuye Habimgisha irindi zina
Njedewo.
Uri he?
Ndi mu Burundi ngozi kumwumba.
Yego, ikibazo icyumviro.
Boje kwagushimira kabisa. Iyo uwo mugabo cyo kiganda zabaca twashimye cyane twashaka tunezereje. Eh gusa twadivise ikindi kibazo twashaka kuzikiriga twe dusanzwe dufise.
Yego mubaze.
Ni kibazo twadivise twebwe abantu babashomeri bari no mu Burundi bamwe bamwe. Bo twarakoze gusa abantu batumye udufaranga twacu gusa sinzi. Twashaka mugihe dutumire ko Dr. Minise David Raisa tuvugane twe agira ijambo atubwiye.
Nibaza ico kibazo kiri hanze y'ivyo turiko turavuga. Icyo ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye. Turabashimiye ko mwaduteye akamo. Yego murakoze.
Namwe murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare coba cashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibigwanisho bikira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi. Mwakoranye gute n'ababirigi mu gushyiraho izo ntego?
Mu gushyiraho izo ntego murabe rero ingene ibintu byari bimeze. Urabona Rwagasore yatsinze kandi intsinzi yayindi itarashikwa ko kandi sinzi ko izoshikwa ko n'umunsi n'umwe. 91% amajwi ya Rwagasore wenyine arongoye abadasigana. Ni ukuvuga intebe 58/64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe 91%. Atsinze bati ntibishoboka kudutsinda turagutsindaho. Maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa inda z'ingoma nizo zamugandaguye. Maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya Rwagasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje. Nico twakurikije kandi dufise akangonongono. Ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda. Nta n'umwe yari yigeze aja mu gisota. Nta n'umwe naje nari ndabarongoye. Nta n'umunsi n'umwe nigeze ngira nti jewe ndazi bunduka ingene barasa. Nuko biva aho ni ukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye. Babigize kubera icyo kandi tubigira neza. Jewe ndibuka ko nabwiye userukira Ububiligi Enikio namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gukigisha ariko umusirikare w'Umubiligi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe. Urabyemeye? Ati ndabyemeye. Gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twarakoranye neza.
Subire tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Simeon uratumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura.
Yego ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumvi?
Yego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoroni bamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zagiye zabyitwaramwo. Yego ikibazo nari mfite ni icyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu byagiye biragenda.
Murakoze arabishure.
ubudasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukenanisho ku mwami murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi kandi n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi izo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40 hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura naragiye mu mashure yose nyuma mu maseminari mu makoleje no mu nderabigisha nyabura tabaranya ni muze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi ntibabyumva ningoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami barabarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko icira umuriro nibwo budasa
yego
ariko cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politike y'umwami itari ihuje rwose na politike yakurikiye hanyuma
yego
gira amahoro
murakoze
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bitanga imana aratwakuye na wenyene aho uri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije
aho ndi igitega
yego
ikibazo nari mfise mu kijyanye n'ukuntu ingabo zakurikira umwami yaba baragihinduye hamaze bakaziyiraniriza kandi umwami yakari bwaga ku ngoma
mu mwishure
sinumvise neza
mwasubira mukabaza icyo kibazo
yego ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwatse ingabo zimugendanira hama bakamunyuraniriza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma
muri ko muvuga uwuhe mwami
umwami bakamunyuraniriza ingabo
hari umwami kanaka mwaba mushaka kuvuga cyane ni muri rusange
navuze muri rusange
yego
niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambusi yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami ntakira umwami w'ukuri umwami wacu ni wagabo umwami w'abami w'umurundi umwami w'uburundi ntakira umwami mu by'ukuri yujuje si wajejwe umutekano w'uburundi n'u Rwanda si wajejwe akaraye nakiriwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'1963 hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'1965 aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo ugukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera uwubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopoldo Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho twisasira abatusi bose tubamare bibiheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo canke icimurishikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa Zenu nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza ati none abo badagi n'ababirigi kugabanzwe mu Burundi bari bahunze bindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyure
icyo ni ikibazo nacyo cyiza cyane urabona mu 1884 gushika mu kwezi kwa kabiri 1885 bari mu nama i Berlin bati rero abo ni ibihugu by'ibihangange by'Uburayi bati rero Afurika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakennye inzahabu turakennye ibiti byo kubaza turakennye ibintu byinshi biri muri Afurika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababirigi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'Uburundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afurika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ntabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanuzo jamu kubibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisere ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa ry'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire umwe mwese mwa shobaye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye mugire ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu biri imbere.
Yo, you records.